nye mozalo mwa Asi nye buo mwa nyafa Ogwa nyafa po nye ngona di
Mozibone
Bibe da ke bibe na di Yebibe na di kona di Mili na mo gidi na so gidi aro
Okomel
Akade kusho mwa Maka no buchuku kelo babando no wa Ye konwa je chelo wanine Onwa komelo chichi abani ya walife Prince Ingenia atweze Ozi bandu eze nuko Authority Kangi wa dawu babangida yowa Onyo machuku nyelo wanine Keze nupo Uli madiko gwena kwoge joy mama Onyo gavu mu wananya Keze nupo
Onyo gavu mu wananya Keze nupo
Onyo gavu mu wananya no
Yes, it would be Mrs.
Victoria Eze Oso Dieme Onyo Masu Zamba Nimo Set Bijedi Tobindi Beze Nubo Ezi Wanyoma Ezi Bonadera Eze Adoma Nyena Shebona Meze Wanyoma Yezi boni bechu kweze Na Luther King Chuzi eze Nobele mwa woteze Umweze nubo Agana buchogu nyala yibu maronu wa Konyo buna buaka laka Tona kali mluna kebe Ucho buka isifu ya Omule weja konu shago
Aino ya oliva niko kwa honye wegu Aino ya
Omule iti wegu obuba
Aino ya oliva niko kwa honye wegu Aino ya Ogene sansupa
Rancho Nuko dunu kofia Anambra State Obieze nuko bidoli sheze Teka teka Obu tolopu mwamwa toto gulu Ochilezi zizi Bu ezo gilisi Okofia di first Eze mwenwe Kofia di second Igwe Michael anekweze Ulo kofia di third Igwe doto woteze The right man Ulo kofia di fourth Igwe doto roboteze Nachi Nyambu di current igwe Niga chikanka neno wa Makano kweze degi manisi Woli badiko kwene pele lebele ndureno Kayi malo kwese oso Onye fule nyi ponye nyi Onye fulo zo ponyo zo dimba neno Prince engineer ateze ezo imama Onye sina ya yiligi Oma adina takeze nubo Yego chuku nyalo gine nuwa Owela nyanyo fumo fuma Agame kuzo negelibe ya Obu ipo mine menuno Obu nkine menezi kange kube Ima pulu mbile benine Sionyo buna nguba Ogu madili nisa Kapinsa teze nazo na kukwo Ona fundyo kenyo upo mwa Ona buzumu wa yisipe Ndine luju Bancha bundio na kugwa no wa no wa Ine melezi nunogi Emeli kuni be meloye Prince engineer Ateze lolo nuka na mosque Nye chuku Meme diga si chiche, no bona in Nigeria. Yaga choku jago zigi, eze nubo. Ozi bondo. Meme lo mu wakiseme la nyo jare. Meme lo mu wakiseme. Meme lo mu wakiseme. Bangira Yezimo yade loso iya Ofuro nanya Modendo mongula un Oshikan lo telo ya Kalifa genera sanya bacha Mi pipus genera Kampulo bia zuli kenandokwa
Amen.
Yezenu kongolo yine benine Aywene kene genera Abul salam abubaka Ezio yamaka Chief Aremio kikyola Olushekun Obasanjo President of the Federal Republic of Nigeria Zolora, Chief Olusegun Obasanjo. I am a Lozolo Magi. Tumado reform programs, Nini Melai. I am a Nigerian and a Gekene,
Baba.
Bim, Chukwe Meko di Mebo Yuku. Yezi bulu bulu, ike mbanewi Onyo mafulu mwigo nanya Umwigo nine Aine bele ge bele Ogono gondo narisike mwane Chief Doctor Alex Ife nishukwe kweme Onyo mumu wajiwe bili Onyo natwe lokode la himma Chief Doctor Jim Ita yishuku mwabodo Anya una waroha Nenubu state Onyo ma Edimaka President of Senate Onwe Nugu Chief Senator Kenun Namane Onyo Machoku Nyan Ndi Wonine Ni Bodomu Chief Doctor Chris Ngige Onwa Neti Shashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashash
On one day, you won in there. Guru Senator, you're a modi, and you're a man. First woman senator in Igbo land. Ugo Shalasha, there's just you know, I'm one them. Shivu, if I hear, one more Akashia. Okoku of Ndiru Okoku Rupadu Nuko Fiezo Imama Oke Jebu Benegade Kerimaka Shivu Shido Kolo Awe Lugo Ezo Imama Image Maker Gifted Professional Princess Mary Pue Everybody, where my kelezi nupo Kedi makande Trinidad and Tobago Woli vadi kogwe nekene Chief Professor Sivanika Obi di bonupo Onyoma gula kukono wa kwele kwele Woli vadi kogwe nekene Cosmas Agabo Opoka Naba Onyoma Murnobi Senator Chief Benobi Ojali Bonoka Oliva Digo Gwena Borezo Yemama Chief Peter Anoku Yamwa Melora Nukuru Obole Wu Yamwa Ezo Imama Prince Engineer Tete Sikanke Nono Nine Nona Dima Madilo Tandio Iya Ndikulo Kusina Ifa Malume Nadima Thank you.
More music at Niger Island.